cyambere mbanza gushima Imana kuna yaraturinze tukaba Imana yarakomeje kumurinda umuryango wiwe tukama turi bazima.
Ubu n'umufasoni Godebert Hakizimana w'umumenyesha makuru Jean Bigirimana yanyurujwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Iyi tariki kuri we no kwibuka wiwe yagiye mazima yongo haraheze imyaka ine, gusa nta cizere agifise cyo kuzomuhama n'iteka.
Icyizere ndabona kiriko kigabanuka cyaranaheze. Ubu abanyarwanda ariho babivuga neza ati ni ukwibuka ariko twiyubaka, twongera dutangira ubuzima bushasha kugira ngo dukomeze ubuzima, ibisigaye umuntu agakomeza bikurikirana nyene.
Hari ibishasha ufite kuri dosiye y'iwe?
Kishasha ntacyo pe, kishasha ntacyo mperutse kumva.
Jean Bigirimana yakoreye ikinyamakuru Iwacu cigenga mu Burundi, yanyurujwe n'abantu bataramenyekana ahitwa Bugarama mu ntara ya Muramvya. Amatohoza ya nyuma y'ico kinyamakuru yerekana ko yahamagawe na bamwe mu bakorera mu rwego rw'iperereza. Yamara igipolisi cavuze ko kikibandanya amatohoza yaco. Ubu ubutegetsi bwarahindutse, umuryango wa Jean Bigirimana usaba umukuru w'igihugu gutegeka ubutungane kugira bubutunganirize co kime n'abandi bafise ababo bagiye mazima yongo.
Turarindiye huko tubanze turebe uko nyene imitegekere yiwe imeze, niba ubutungane agiye kubutosora bugakora ibikorwa cyabwo ataho bahengamiye. Ikintu cya mbere bonkorera ni ukubanza kumenya icyo yazize, tukamenya n'ababikoze. Abantu sijeje njyene nagize icyo kibazo, hari n'abandi. Ariko ubutungane budutunganirize, nubwo bahamagara ngo impunzi nizitahe tuzotaha, ariko babanze barebe ko ubutungane bwakoze da.
Ako kamo karategwa kandi n'umuryango mpuzamakungu ukingira abamenyeshamakuru Comité pour la protection des journalistes CPJ mu mfunyapfunyo y'icongereza. Mutoki Mumo atwara igisata ca Afrika co munsi ya Sahara avuga ko bibabaje kubona uyu munsi ushitse mu gihe hari abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu Bigirimana yakorera bafunzwe.
The Committee to Protect Journalists wrote to the new president of Burundi to engage in...
Ati umuryango CPJ uhamagariye perezida w'u Burundi gutangura gushira mu ngiro ibyo yiyemeje aho yatogwa ku vyerekeye agateka kazi na muntu, ubutungane, korohereza ibimenyeshamakuru no gufungura abafunzwe, duhereye kuri bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu. Itangazamakuru ni kimwe mu bigize inkingi za demokarasi. Amatoza kubanyuruje Jean Bigirimana no kureka abantu bagashikiza ivyiyumviro vyabo atacu binona vyo natuma n'abamenyesha makuru bahunze bahunguka bakaja gukorera mu gihugu.
If journalists in exile had to come back and work from home freely.
Ubwo buhungiro CPJ irivuga nibwo umuryango wa Jean Bigirimana n'abana biwe babiri b'abahungu babamwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Umugore wa Bigirimana yemeza ko we n'abo bana bamaze kwinjira mu buzima bushasha.
Ubuzima ntibworoshe nyene, umva kuburi turi no mu buhungiro ni ikibazo. Umuntu aba batunze umuryango wenyine, urumva nk'uyu nyene inzu nago anshiraho novuga pressure yo kwishyura. Hari igihe wimukira ahantu gaca usanga ubuza amafaranga yo kwishyura, akwirutse hati mvira mu nzu ugasanga aragusohoreye n'utwawe harenzeho nk'icyumweru kimwe cyangwa iminsi itanu utaramwishyura. Ariko uyu nguyu ntabwo anyirukaho ndamusaba imbabazi nkamubwira nti ndacarondera nyene, nawe akabyumva akabitahura akantegereza. Nk'ubu kuko nk'ubu hari amezi ndamurimwe agera kuri atatu arantegereje nyene ninayabona nzamwishura. Inzu rero nintera ikibazo, ibindi byose n'ibisanzwe, ariko inzu irantera ikibazo cyane, birangora ukuntu ndayishyura. Abana bariyakiriye nta kibazo nyene, nagiye ndabibumvisha buke buke, noneho nawe urabibona ko bari sawa nanjye meze neza. Ntabwo babimbaza.
Umukuru muri abavuga afite imyaka cumi n'ibiri, ubundi nawe imyaka indwi. Uwo mukuru yitwa Barankeza Jean de Grace yaganirije Ijwi ry'Amerika.
Nta kibazo ngewe mfite, byararangiye, nyine nariyakiriye. Babahana bajya no kubafunga abo bantu nyine batwaye umubyeyi bako nyine arebe numba nkeneye bidahari, mama nyine adafite ubushobozi bwo kubima. Ngarareje ndamusaba igare akambwira ngo wapi ntayo mfite amafaranga.
Icegeranyo giheruka c'umuryango utagira imbibe witaho ineza y'abamenyeshamakuru Reporters sans frontières gishyira Burundi mu bihugu mirongo ibiri biza imbere mu guhohotera agateka k'abamenyeshamakuru. Amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi ry'Amerika na BBC y'Abongereza yarahagaritswe mu gihugu. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.